Iri ni Ijwi ry'Amerika. Ijwi ry'Amerika ribashikiza ibiganiro byaryo iminsi yose mu Kirundi no mu Kinyarwanda Washington DC. Turabaramukije inshuti muduteze amatwi muri iki gitondo cyo ku wa gatatu itariki 30 z'ukwezi kw'icumi umwaka w'2019 kuri mikro muri kumwe nanje Fidel Niyongabo. Mu Burundi umunyeshuri yitavye Imana bivuye ku nkoni yoba yarakubiswe n'umwigisha ni mu gihe inkoni itakiri mu bihano byo ku mashuri.
Igihano cyo gukubita abana ntigitegekanijwe n'amategeko kuko ibihano byose bitegekanijwe guha umwana biri mu tegeko rigenga iby'indero ariyo bita reglement scolaire.
Uyu ni umushingwamanza Samandari Yohani arongo ishyirahamwe riharanira iby'indero. Imbere yuko dushika kuri iyo nkuru n'izindi nkuru tubafitiye reka tubanze dutega amatwi mugenzi wacu Aloyce Bigirimana dushikiriza amakuru yo hirya no hino ku isa dufitiye muri aka kanya. Aloyce
urakoze Fideli ariko tuyahere mu Rwanda. Victoire Ingabire atavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda amenyesha ko atazigera ahagarika umugambi wo gushinga umugambwe wiwe uzotanga kandi n'umukandida abakandida mu matora y'umukuru w'igihugu yo mu 2024 mu Rwanda. Yabishikirije mu kiganiro yahaye umumenyesha makuru w'Ijwi ry'Amerika Rudi Elmendorpe i Kigali mu Rwanda. Amenyesha ko afise abanywanyi bakwiye ariko umugambwe wiwe gushika ubu ngo nturigera wemererwa gukora. Ingabire yaramaze imyaka 8 mu ibohero inyuma yahageragereje guhiganwa na Perezida Paul Kagame mu matora yo mu 2010. Ingabire amenyesha ko yizeye ko umugambwe wiwe FDU Inkingi uzokwemererwa ku gihe kugira azobashe guhangana na Perezida Kagame mu matora yo mu 2024. Abantu bashika kuri 42 barafuye nyuma yaho amazu barimwo asenyuwe n'imisozi y'ivyondo vyatewe n'imvura nyinshi yaguye mu ijoro ryo ku munsi wa mbere rishira umunsi wa kabiri mu burengero bwa Kamerune mu gisagara ca Bafusame. Byashikirijwe n'ikinyamakuru ca leta ejo ku munsi wa kabiri. Igisagara ca Bafusame kiri ku birometero 185 mu buraruko bushira uburengero bw'umurwa mukuru Yaounde. Perezida wa Kamerune Paul Biya yarahujije imiryango yabuze ababo. Inama nshingamateka ya Leta Zunze za Amerika yaratoye yongera iremeza ejo ku munsi wa kabiri integuro y'itegeko rihana Turukiya ku ruhara ico gihugu cagize mu gutera uburaruko bwa Siriya. Turukiya yagirizwa kandi guhungabanya agateka kazi na muntu ku bwoko bw'abakurde. Abashingamateka ba Amerika barerekanye amakenga ku ngingo yafashwe giturumbuka na Perezida Trump yo gukura abasirikare ba Amerika muri Siriya. Bavuga ko iyo ngingo yatumye Turukiya yirukana abarwanyi b'abakurde bafashije Amerika kurwanya umuhari w'iterabwoba wa leta ya Kiisilamu. Ivyo bihano niyo vyaja mu ngiro bizobuza Turukiya kugura ibirwanisho bikoreshwa muri ico gihugu ca Siriya kandi bihane amabanki yafashije igisata ca kisirikare ca Turukiya muri urwo rugamba ndetse n'amatungo y'amafaranga ya Erdogan muri Amerika afatwe. Muri Amerika umupadiri wa Katolika muri leta ya Carolina y'Epfo yashikirije ko yankiye Joe Biden yahoze ari perezida wa Amerika gusangira mu misa ku munsi w'Imana uheze kuko ngo ashikikiye uburenganzira bwo gukorora inda ku bibungenze batabishaka. Patiri Robert More wo mu ishengero Katolika mu gisagara cha Florence muri leta ya Carolina y'ubumanuko avuga ko gukuzamwo inda biteye kubiri n'imyemerere hamwe n'inyigisho za Ekleziya Katolika. Biden hamwe n'abandi ba demokrate bagenziwe bari mu kurondera kuzohiganwa na perezida w'umurepublikane Donald Trump mu mwaka uza bakabashigikiye uburenganzira bwo gukorora imbanyi kubata yifuza. Trump nawe akaba yarigeze kuba ashigikiye ubwo burenganzira ariko muri iki gihe akaba abirwanya. Ubutungane muri Pakistani bwarategetse kuwahoze ari umushikiranganji wa mbere Nawaz Sharif arekurwa indwi umunani akaja kwivuza. Nawaz Sharif yaciriwe gufungwa imyaka indwi ku vyaha vyo kurya ruswa, ivyaha we hamwe n'umuryango wiwe bavuga ko bishingiye kuri politike. Uwo yahoze ari umushikiranganji wa mbere amaze igihe afise ibibazo bikomeye vy'amagara ahari mwibohero, umuryango wiwe hamwe n'umugambwe wiwe bagiriza leta y'umushikiranganji wa mbere Imran Khan kumwima uburenganzira ahabwa n'amategeko bwo kwivuza. Tugarutse muri Amerika, Lieutenant Colonel Alexander Vindman, umusirikare akomeye ari mu bahanuzi bajejwe umutekano w'igihugu mu biro vya Perezida wa Amerika, yabwiye ejo ku munsi wa kabiri abajejwe amatohoza kuri Trump ko yari afise impungenge kuvyo Trump yasavye mu kwezi kw'indwi k'uyu mwaka vyuko igihugu ca Ukraine gitohoza abanyepolitike batavuga rumwe nawe. Vindman atangaza ko byatumye abimenyesha abakuru biwe bamukurira. Vindman yarumvirije kandi kiganiro kuri telefone Perezida Trump yagiranye na Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky mu mpera z'ukwezi kw'indwi k'uyu mwaka. Nyene abagize inama nshinga amateka ya Amerika bose bakaba bazotora ku munsi wa kane bemeze gutanguza amatohoza kuri Trump yisunze amategeko nk'uko bayivuga.
Urakoze Aloyce Kumakwa. Radio Ijwi d'Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Umwanya w'amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu Burundi, aho umwana w'umunyeshuri wo kwishure shingiro rya Carama riri mu buraruko bw'isagara cha Bujumbura yaraye yitavye Imana bivuye ku nkoni yo co ku mubiri cahagaritswe mu ndero yo ku mashure. Ni inkuru y'Ijwi d'Amerika rifatanije n'abanywanyi baryo, tuyisomegwa na mugenzi wacu Desire Hatungimana ari Kigali mu Rwanda.
Isoko ry'Ijwi d'Amerika ritumyesha ko uwo munyeshuri w'umwigeme w'imyaka 13 bivugwa ko yishwe n'inkoni akubiswe n'umwigisha kubera naniwe n'akabazo k'umwimenyerezo. Shadia Nishimwe akaba yarahiga mu mwaka wa gatanu ku ishuri ishingiro rya Carama riri mu gisagara cha Bujumbura. Isoko ryacu ritubwira kandi ko umwe mu bigisha bo kuri iyo inkuru ku maradiyo akorera Bujumbura avuga uko vyagenze.
Harejo ku ishure niho ngo umwigisha yabahamagara kuri tablo kugira ngo aje gukorisha giharuro, hanyuma ngo caramunaniye umwigisha ngo caramukubita inkoni yo ngaha ku rutugu ngo ni kumwana ngo kuca atembagara. Amaze gutembagara rero baramutora, bamutoye baca bamujana muri direction mu biro. Bamaze gushika mu biro rero ikintu cabaye ntibashyotse bamwirukangana kwa muganga ubwo nyene kuko bache bamugumiza mu biro. Umwana acacikanira rero mu biro, umwana yarapfuye bazana ikiziga masaha ya saa 9 y'umugoroba kandi umwana yapfuye mu masaha 4. Nico kibazo rero cahabaye.
Isoko ry'Ijwi ry'Amerika rivuga ko vyagoranye kubona abavyeyi b'uyu munyeshuri yitavye Imana. Ico bikoze abanyi bavuga ko ari bahagurutse kumuvugira kuko asanzwe ari ntaho nikora kandi kubera kurengerwa n'ivyabaye atashoboye kuja habona kugira agire ico avuze. Ariko kandi hari n'abandi bavuga ko uwo mwana ashobora kuba yarafise ingwara y'intandara ivyo uyu mubanya hakana.
Ntitwovyemeza ko bibahitanywe n'izi ndwara kuko umwana yagiye kwishyura akomeye. None nk'umubyeyi nawe uri umubyeyi agiye kwishyura akomeye agataha ari kiziga kandi ukumva ko habaye ikiba yagize ikibazo kwishyura kandi icyo kibazo cyaciye kumwigisha wo cubisobanura gute.
Inyuma yaho ibihugu vya Buraya bigera kuri 18 bifasha ingingo yo kubuza igihano cyo kumubiri mu mwaka wa 2008 Burundi nabwo bwahavuye bwisungiye ingingo. Vyongeye amasezerano mpuzamakungu y'agateka k'abana yo mu 1990 yarasavye ko agateka k'abana kubahirizwa ku ishure. Mu makuru umushingwa manza Samandari Yohani arongoye ishirahamwe rihanira ivy'indero bafashe bige yigeze guha Ijwi ry'Amerika avuga ko inkoni itari mu bihano vyo ku mashuri.
Ubu aho tugeze haba mu vy'amategeko haba mu bijanye n'indero y'abana na cyane cyane nko ku mashuri, igihano cyo gukubita abana ntigitegekanijwe n'amategeko kuko ibihano byose bitekanijwe guha umwana biri mu tegeko rigenga ivy'indero ariyo bita règlement scolaire. Iyo nayo barategekanya buri gihano bagategekanya n'ingene gihanwa.
Muri rusange ibihano bitekanijwe ku munyeshuri ni kumukura amanota mu ndero, kumusohora mu ishuri hamwe no kumuta mu muvyeyi. Kubijanye n'uyu mwigisha wo ku ishuri shingiro rya Carama yagirizwa kwica kubera igihano yatanze kinyuranye nibi. Isoko ryacu rivuga ko igipolisi cy'Inyamiramabi kitashoboye kumubona kuko yaciye akura meza, kikaba caciye gihagarika umuyobozi w'ishuri hamwe n'umwunganizi wiwe, bagirizwa ko boba bamufashije guhunga.
Banywanyi bijwi rya Amerika, uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Kuba twumva muri Tanzania, muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika, muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Mu Rwanda, ihinguriro rya Volkswagen ryashikanye ku isoko ry'u Rwanda imodoka za mbere zikoresha umuyagankuba. Abayobozi b'u Rwanda bemeza ko izo modoka zizogabanya imyuka igeramira ikirere yava mu modoka zikoresha essence na mazutu. Inkuru y'Idonido na mugenzi wacu Asumta Kaboyi.
Izi modoka ziswe e-Golf zizatangira gukoreshwa mu Rwanda ku bufatanye bw'amasosiyete y'Abadage, Volkswagen na Siemens. Iki kigo Siemens kizajya gitanga uburyo bwo kongera umuriro w'amashanyarazi mu modoka. Abayobozi ba Volkswagen batangaje ko izi modoka zatangijwe mu Rwanda ari iza mbere uruganda rugejeje ku isoko ry'umugabane wa Afurika. Izi modoka ziswe e-Golf ntabwo zateranijwe mu Rwanda, ahubwo zakorewe mu Budage zizanwa mu gihugu. Hakurikijwe ibitangazwa n'abayobozi ba Volkswagen, iyo iyi modoka yujuje umuriro ishobora kugenda ibirometero 230, ariko biterwa n'imiterere yaho igenda. Imodoka nyine zo zatangijwe gukoreshwa mu Rwanda zizajya zongerwaho amashanyarazi aho Volkswagen ikorera mu cyanya cyahariwe inganda imasoro gusa. Biteganijwe ko hazubakwa handi hantu 15 hirya no hino mu mujyi wa Kigali aho kongereramo umuriro w'amashanyarazi. Umuyobozi wa Volkswagen mu Rwanda Rugwiza Ngoga Michael avuga ko mu mezi ari imbere izi modoka ziziyongera zikagera kuri 20. Yumvikanishije ariko ko izi modoka atari izo kugurishwa, ahubwo zizakoreshwa mu mushinga wo gutwara abantu mu buryo bwihariye. Muti bigenda bite cyangwa zikoreshwa ku buhe buryo? Umuntu wese wifuza gukodesha izi modoka yifashisha programu ya telefoni mu gusaba gutizwa imodoka ya Volkswagen mu gihe runaka. Ganira koze Serge ukorera Volkswagen wigisha abashoferi niwe wadusobanuriye imikorere y'iyi modoka mu gutangiza iyi gahunda.
Ino modoka ikozwe na batiri hanini, ifite batiri ituruka imbere ikarinda igera inyuma, bivuze ngo n'umwanya wa boot ipiri ya reserve ntaririmo. Ishobora kugenda ibirometero 130 wayicaginza yuzuye. Ino modoka ni mo kije ntabwo ngije gukemura ibibazo akoresha cyane ko turufuzunye ko yakoboka ya gitaro nuko ifite modoka ya ibereka ibyo ko
cyarazi wowe wa
ngo ifite amashanyarazi wawe da bizi sari fata urakubira cyane
izo bantu kandi ndo ifasha cyarazi iza cyuka bya zere bitaga ku bizese tubigane byo bikikije vesa zo bantu
ngo kwitwa kugenda cyane no kwaya ibyo
izi misi mugwa mapi ya cyarazi aba kana bako nzakazi kuko mutura amashanyarazi tubigenda imada 10 ibigura gutuma bazakoresha modoka bazajya bamasaha amegereje kuzura ministre ruta twanzura kuki kibazo kuko tuzaba bafite ikinyabiziga azafataga uko yajama amashanyarazi nibitisha
ushobora yukora niyo wawe ushobora gukora igiparitsi mu garage ku kazi ari uwinshi bwa ndee nuko ngumbiki ari imwe yatangira kujya iri buryo ko kugira ngo umwanya w'igarija bajye baguha indi ukayira indi ukayira.
Bwana Thomas Shafoga ra Reverse wa Afrika yavuze kugira kugura imodoka ku bantu cyabo kitagira kweguzi cyazo.
We not in your camp at the moment. So at first I don't see how they perform.
Agira ati izi modoka zamijwe kurishwa abantu ku giti cyabo turashaka kora igihe ryayo kukoresha tumenye ko akora ese tukanamenya niba zizagurishwa cyangwa zizagurishwa. Gusa henze ku batiri yayo ubwayo ni amadolari 8,000 ariko mu gihe leta yafasha akagiye igashya mu buryo bworoheje ishoramari urugero kugabana imisoro byashoboka ari ubwo zajya ku isoko. Imodoka zikoreshwa amashanyarazi za EGFO zizagerwamo umuriro nijo kuko zishobora kugira ibitero 300 utashamo kuri sitasiyo yazo kongerwamo amasaha 4 uwashaka gushyira muri izi modoka akoresheje uburyo bwo mu rugo bumara amasaha 10. Asumta Goye, Amerika, Kigali.
Mwana kumiriza radio izi ya Amerika, litani ni rwa shodisi mkiruri mnyarwa imyaka iri irasentare mu kumpana vya repeyi itotoza bya byubicanyi niho nyanga gateka kaza muntu vya byakozwe mu Burundi kuva mu 2015 ngo bashira igengarukora repeyi CBC Commission Bureau pour la Cour Internationale Migwigasa ratangaje ko sakuru yizewe ko imita ibagarika ake kugiye gusohoka vuba urundi uhamagarira akwaye repeyi tangura kwiyenya mu mashiramwe bwabazoshukirikiraniza neza inkuru dushikiza umenyesha mukuru wacu Clave
Hari teke 25 z'ukwezi ku 10 mwaka w'2017 amushikiriza amanza mukuru wa sete muzamakongo mpana ba CPI yatangaje cese ko abacamanza bamuhaye urusha rwo gutunguza amatohoza nyezina byaha bitandukanye byakozwe mu Burundi kuva mu mwaka w'2015 ico gihe hari izo mwaka iyo sentare ikwirakora ico yita intamara mu maboza examen preliminaire de France madame Tobensuda yavuze ko amatohoza ariko akorwa yerekeye ubwicanyi bw'inzira kane iho nyango yagateka kaza muntu yuruzwa abantu ugufungira abantu busa ukubaza kunyagutwa n'ibindi Bensuda yavuze ko byinshi muri byaha byakozwe n'inzego za leta ndetse ako ahamagarira leta ko ari birego byatavuga rumwe ayo boba barakoze ayandi mabi inyuma y'imyaka ibiri ayo bazatangoje urunani gushami gigenga rukana niyo CBC yikoalisi mbogondaze pour la pénal international mu Faransa agakorofisa mu kwiye kurubanza rwiye gushika imbere ya sentare mere kandi nigarura kwa gorona
haje kunirwa urusoro itangazo uguhumuriza cyane cyane ababuze babo yango yabo kwivya ko umunsi umunsi umuntu ashoraza yuko ugiye gufunganizwa biye ku nkungane babuze mu gihugu
gorona rugikara abakore babi ni yango ya kwitegurira gukurana kugorubanza bibaye ngombwa hamwe mu mashira hamwe
bikaba rero karakajyo kuko urunani rwacu rushanzwe rushigika ibikorwa bya sentare mpuzamakunguru gukorana nayo gukurikira ababuza babo imiryango yabo kwisuganya ko kwitegura gukorana n'ivyo biro by'umushikiza manza byo gufasha abari ko bagitohoza na cyane cyane ko bakwiye kuja hamwe mu mashira hamwe bakamenya ikibanza bafise imbere iyo sentare bakamenya byo bemerewe abafite n'ubumenyi buhagije bashobora kwiyandikisha kugira ngo bazokwikurikiranire urubanza canke bahe uruhusha abashingwa manza baheze babakurikiranire ivyaba imbere y'iyo sentare
ubwo runani rubona ko imyaka ibiri heze ayo mabaza atangujwe atari myinshi nk'uko abakorewa mabi bavyibaza
na cane cane kugira ngo baronke inkuru y'imvaho imyaka ibiri si myinshi ku buhinga bwo bukenewe n'uburyo bukoreshwa
gushe ku amadosiye y'igihumbi n'amajatandatu amaze gushikanwa imbere y'iyo sentare CPI numwe mubafashije kugira ngo ayo madosiye ashikanweyo yaheruka ku bwijwi rya Amerika ko uyu mwaka udahera itahe idasohotse Maitre Aruniongere ari no mu runani rw'abashingwa manza babanira abakorewa mabi
tukibaza yuko muri uyu mwaka w'2019 hashobora gukurikirana bamwe bamwe bazokwigwa n'icyaha umushikiriza manza ajije kwerekana neza yuko ivyaha vyakozwe bisanzwe bikurikiranwa niyo sentare mpuzamakungu mpana vyaha araheza agashira ku mitahe yabakurikiranwa n'ivyo vyaha akagira nabo ashenza mu butungane
kuva mu kwezi kw'icumi umwaka w'2017 inyuma y'iminsi ibiri gusa CPI itanguje amatohoza Uburundi bwace butera kagere iyo sentare burayivamwo ijwi rya Amerika ryabajije umuvugizi wa CPI ingene iyo sentare izobigenza mu gihe Uburundi bwase gukorana n'iyo sentare kuva mu ntango y'amatohoza Fadi El Abdallah yarahumuriye
Il y a différents cas de figure devant la Cour pénale internationale.
Hari inzira zitatu zishoboka abantu bashobora kwishikana bonyene ubwabo imbere ya sentare nk'uko n'ahandi ku isi bimaruba bashobora gufatirwa mu bindi bihugu bari mu ngendo hari n'imitayi rw'ibanga ukekwa gatembera atacu gino na tubonyagiye aho yofatwa vyoroshe tugaca tubivuga ko ari umutahe umurondera kandi ntikibuza ko abakekwa ko ivyaha bahagarikwa nk'uko vyabaye Libya ni Darfur mu Sudani ego bishobora guteba nk'uko vyagenze kuri perezida Omar Ebeshir muri Sudani ariko imitayi ntisaza nyuma y'imyaka 10 barafatwa aba bashobora gukingirwa n'ubutegetsi igihe kanaka yamamo nyuma bigahinduka amayeri nimidukoresha Sigi ivuga ko yashimye gutanguza amatohoza kuba imvururu za politiki zadutse mwaka w'2015 zazimaze guhitana abantu igihumbi n'amajana abiri abantu ibihumbi barafungwa abandi bazwa ibihumbi amajana ane nabo batizabo barahuma tube ni inkuru Kigi ku bya Amerika
Radio Idamika i Washington DC no mukiganiro Amerika na kivuga ku vya Amerika muri kase no mugezemmo ateguye kandi mushikizo Thomas Kamirindi
Mwote neza, Congress inteko ishinga amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umutwe w'abadepite ikomeje kumva abatangabuhamya n'urwego rw'amaperereza kuri Perezida Donald Trump w'ishyaka rya Republikani. Abademokrati bamurega gutatira indahiro y'umukuru w'igihugu. Aperereza ashobora kugushwa ku kirego impeachment mu Cyongereza, umutwe w'abadepite ushobokiriza umutwe wa Sena ya Congress. Si ubwa mbere nyamara abademokrati bagerageje gukurikirana Perezida Trump. Mu kwezi kwa mbere 2017 hasi iminsi mike cyane gusa kugira ngo Perezida Trump yimike imirango yigenga Free Speech for People na Roots Action yafunguye urubuga rwa internet rwitwa Impeach Donald Trump Now akadomo o, ni nko kuvuga ngo turye Donald Trump akakanya kuri Sena, rugamije gukusanya abantu bashyigikiye ikirego. Urubuga ruvuga ko Trump ari inyuranyije itegeko nshinga kuko atigeze reka utungo we urimo amahoteli ahenze. Abahanga bako Perezida Trump arakomeje kwinjiza amafaranga mu mufuka we ku mutungo we bwite byakoresheje itegeko nshinga ribuza umukuru w'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kwakira impano z'abayobozi b'amahanga. Mu make byo bivuga ko akoresha umwanya we kugira ngo yigwizeho umungu. Urubuga Impeach Donald Trump Now akadomo org ruracyafunguye kuva rero mu 2017. Nk'uko rubigaragaza, tumaze kubona abantu barenga miliyoni 1,400,000 bashaka umutwe w'abadepite wa Congress utanga ikirego impeachment muri Sena. Uretse urubuga, mu 2017 kandi abadepite b'abademokrati banditse umushinga w'umwanzuro usaba impeachment kuri Trump, bamwegera kubamira ubutera. Igihe umutwe w'abadepite wa Congress wiganjemo abo mu myaka y'abapublikani ya Patro, abadepite 364 barabanza umutwe w'abadepite 59. Ibyo byamenye batumye ibintu nanjye hari gato bitobi bashyize abantu benshi kuri Perezida Trump bimikiye kandi nkungamiye ngo n'umutwe ko mu kwambere y'umwaka kugera cyane gushe adepte batuka batanze yabo imira inyanzuro byita basme rusange ya Perezida Trump ashoboye kazi yatuwe ari umweza nguni w'abantu bo mu moko atari abazungu no mu madini atari abakristu. Iyi nshinga n'inyanzuro yose ntayiho kugeza ubwo Nancy Pelosi aragarije ku itariki 24 kwezi kwa cyera gushe ko adepte ayoye watangiye amaperereza yawo bwite ku mugaragaro yatewe n'umukozi hejuru wo mu nzizi y'igihugu zishinzwe uti watujwega ko Perezida Trump yasabye mugenzi we wa Ukraine gukora inkiti za ruswa ku munyapolitiki w'inyamika wo mu ishyaka ry'abademokrati Joe Biden. Atavuga rumwe na Perezida Trump bemeza ko iri ari ishyano rishobora gutuma aregwa mu Sena akabonishwa yatsiba agakura ku butegetsi. Iyo utwe wapite umaze ukwezi ukora by'umwihariko wumva abangabonye batandukanye nshuti zacu igana rikana cy'umunsi na gihumurije mbashimiye ko bagiteze amatwi. Mugire umunsi mwiza, mwari kumwe na Pascal Mirindi murakarama.
Njuti mwese mwakurikira makuru ibiganiro twari tubafite kuri saha ahaniyo bigarukiye. Tushimiye kuba mwaduteze amatwi, ntimutangwe no kubanda dukurikirana ibiganiro vyacu mu Kirundi no mu Kinyarwanda iminsi yose kuri Radio Ijwi rya Amerika, radio yanyu.
Been listening to news information Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.